radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nunge kwa suhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarungi na FM 104 n'ibice bitatu ikigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyamakuru w'umunyarwanda Martin Mateso wabaga mu gihugu cy'u Bufaransa yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki ya 20 Ukwakira yari afite imyaka 70 kuri radio na televiziyo by'u Rwanda imyaka igera kuri 15 turamuvuga ibigwi. Mu Burundi abana b'abakobwa bakomeje kugurishwa muri Tanzania bajyanywe kugirwa abagore.
Mama nawe barayaga agitse ngo nta kibazo cye cyantangura kwa mama chapuka tinuke ndandazi ngo ntangora nzogirirayo.
Ababyeyi babo babigiramo uruhare kubera ubukene. Inkuru icukumbuye yijwi ry'America muri Tanzania. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Aisha Machano mu ishyaka cha Dema yarahohotewe n'abantu batazwi bamutwaye bakamuta mu ishyamba bakamukomeretsa. Ikazi mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wero kumakuru avuga rya no kwisi ndi kumwe na Diane nini na hazwe.
Tanzania abantu bataramenyekana bakubaguye bongera bakomeretsa cyane uwitwa Aisha Machano ajeje gutanga makuru mu gisata cy'abakenyezi mu gambwe cha Dema uzi imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Nyuma yo kumukubagura bakanamukomeretsa bace baje kumuta mu ishamba. Umugambwe cha Dema uvuga ko yatabarijwe n'abanyonga mamoto bamusanze mu ishamba amerewe nabi bace bamunyarukana kwa muganga. Umugambwe ndenye kuvuga ko yanyunjije mu gisagara citwa Kibiti kiri mu buseruko bwa Tanzania iyo yari yagiye mu rugendo rw'akazi. Abanyumunyuruje bamubajije uwatanze itegeko ryo guturira impunzi president wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan iyo baratanze ku munsi wahariwe abagore mu 2023 hanyuma sigaturirwa mu karere ka Kilimanjaro. Polisi ya Tanzania yasavye abanyagihugu gutekana igiriti mu kurindira ko amatohoza twatanguye yerekana ivyamushikiye ababikoze n'igituma babikoze. Dusavye ko abantu batekana ababigezemo uruhara bose bazohanwa vy'akarorero. Tuva muri Tanzania tuja muri Kenya aho Rigathi Gachagua aheruka komborwa mu mabanga ya vice president w'ico gihugu avuga ko umutekano we ubangamiwe. Mu kiganiro yarayagiranye n'amenyeshamakuru akiva mu bitaro yaramazemo iminsi kwivuza ububabare bwo mu gikiriza, Rigathi ejo yavuze ko ubutegetsi yahoramwo bwamwatse abahora bamukingira umutekano. Bamwe mu bakora mu biro vyiwe nabo barahagarikwa mu kazi. Rigathi Gachagua muri ico kiganiro yavuze ko ico zoba cose kizokwegekwa kuri president William Ruto. Majambo yiwe yagize ati yarirengagije ivyo yasabwe n'ubutungane anyaka abancungerera umutekano wanje gihuti huti nyagira ikinjikira canke gashike umuryango wanje bizoja kugatwe kiwe. Rigathi Gachagua muri ico kiganiro namenyesha makuru yabandanije kuvuga ko akatari gake muri kahise harabashatse kumwica. Yise president Ruto umuntu mubi cane w'inzigo kandi yibagira n'ingoga uwamukoreye ivyiza. Agira ati ndababazwa n'ingene umuntu nafashije kugira ngo abe president nizeye ashobora kunkorera ikibi. President William Ruto wa Kenya ntaco aravuga ku mugaragaro ku bijanye n'ikomborwa rya Rigathi Gachagua yigeze kwasoma mbike wiwe akaba yaranamuhesheje amajwi yatumye atorwa nka president wa Kenya. Inama nkenguzamateka na nshinga mateka za Kenya mu ndwi iheze niho zatoye zemeza ko Gachagua yovanwa mu mabanga ya vice president. Abakenguzamateka bavuga ko mu vyaha 11 yagirizwa basanze bitanu ari vyo bimwagira. Ejo ya Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu by'intambara ya Hezbollah na Israel. Igisirikare cha Israel kigwanira mu kirere cagavye ibitero ahari cicaro gikuru c'igisata kijeje iperereza mu murwa w'abarwanyi ba Hezbollah n'ahahingurirwa ibigwanisho vy'uwo murwi i Beirut ku murwa mukuru wa Liban. Itangazo Israel yasohoye rivuga ko ingabo z'ico gihugu zishe kandi Alaj Abbas Salame yari mu burongozi bwa Hezbollah. Raja Abbas Awache umuhinga yarajejwe ivyo gutanga makuru muri uwo murwi na Ahmad Al Hassan yari ajejwe ivyo bigwanisho muri Hezbollah. Israel ni atomoye nimba abategetsi bicwe mu bitero Israel yagavye ku cicaro gikuru ca Hezbollah naho uwo murwi uhingura ibigwanisho canke biciwe mu bindi bitero Hezbollah na ciravuga kuri no makuru abo Israel yemeza ko yishe baje biyongera kuzindi ndongozi za Hezbollah ico gihugu cishe kwa gatano muri zo harimo icegera c'umukuru wo mu rwitwa Bint Jebila hagataho Israel yemeza ko yanasambu ya mabarabara aca mu kuzimu ari mu buseruko bwa Libani arabagwanyi ba Hezbollah
urakoze Diane ni nahazwe aya makuru mushobora kuyumva muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za YouTube, Facebook, Instagram na X address yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umunyamakuru w'umunyarwanda Martin Mateso wabaga mu gihugu cy'uFaransa yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki ya 20 ukwakira yarafite imyaka 70 yari mu Rwanda aho yageze kuwa gatanu w'icyumweru gishize agiye kuhakorera ibirori by'isabukuru imyaka 70 Martin Mateso yaratuye mu gihugu cy'uFaransa aho yageze ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 94 yahakomereje umurimo we w'itangazamakuru kuri television TV5 Monde azwi cyane mu Rwanda nk'umunyamakuru kuri radio na televiziyo by'u Rwanda ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umwe mu banyamakuru bakoranye Ali Yusuf Mugenzi Ali i Londres mu Bwongereza Ali Yusuf Mugenzi wiriweho
amwiriwe Venice
Martin Mateso yaraye yitabye Imana wabyumvise mwarakoranye Martin Mateso umwibukiraho iki
mbere yo kuvuga icyo mwibukiraho Venice nifatanyije n'umuryango we n'abandi bose bamukundaga ijwi rye yikora kuri Radio Rwanda muri aka kababaro kuko yatuvuyemo nsubiye ku kibazo cyawe rero Martin Mateso gihe twakoranye kuri Radio Rwanda namusanze ahakora yewe ninjira muri serivisi y'igiswahili we akora mu gifaransa yari redakteur en chef w'igifaransa gihe ndi umunyamakuru utanzwe hanyuma aza kuhava bashinga television y'u Rwanda ari mu banyamakuru bagiye mu mahugurwa mu Faransa aza kugaruka atangiza mu batangije television y'u Rwanda nanone ayoboye section y'igifaransa
None umunyamakuru Martin Mateso mwakoranye uko amubonye ku kazi ke nk'umunyamakuru yari umunyamakuru bwoko ki
basigaye bakoresha ijambo ngo imfura je navuga ko namubonaga ari imfura n'umuntu wavugishaga ukuri ku kintu ahagazeho abona ko ari ukuri Martin ntabwo yatinyaga kukivuga hanyuma kuba ari umuyobozi yarafite abantu ayoboye muri service ntabwo nigize numva hari umuntu wagiranye ibibazo nawe mu bantu yarayoboye navuga ko yafite ubuyobozi bwiza muri section y'igifaransa mu mibandire n'abandi nkanjye wakoraga mu giswahili n'abandi muri serivisi y'ikinyarwanda nabonaga dusabana na Martine ari umuntu useka ari umuntu uganira sinigeze mubona yarakaye nabonaga ari umuntu ukunda akazi ke buri gihe akinjira ku kazi n'akamodoka ke agakora akagenda kandi ikintu muziho nuko yakundaga n'abana be yakundaga n'umudamu we umufaransa kazi wakoraga kuri ambasade y'abafaransa
igihe mwakoraga muri iyo myaka za 80 za 90 n'ibihe bitari byoroshye mu rwego rwo gushaka makuru uko abonaga Martin Mateso yashakaga makuru wamubona gute mu rwego rwo gutunganya makuru no kuyageza kuba yumva
nkuko nkubwira Martin gye nasanze ari redacteur chef ntabwo yasohokaga ajya gutara amakuru kuko radio Rwanda yakoraga yari ifite abanyamakuru basohoka kujya gushakisha makuru bakayazana noneho bakategura bakayaduha abakora mu Gifaransa abakora mu Kiswahili mu Kinyarwanda bakayaduha ubwo rero icyo munziho nuko yari umuntu wizewe na leta kubera ko yari umuntu kubera umwuga we ndibuka ingendo zitari nkeya yagiye hanze gukurikirana amanama akomeye yoherejwe na Radio Rwanda cyangwa aherekeje abategeti b'u Rwanda barimo na Perezida Habyarimana ubwo rero igihe icyo kizere leta yari imufitiye na Radio Rwanda ubwayo imufitiye bigaragaza ko yari umunyamwuga nyawe bishoboka ko ariyo mpamvu ageze no mu Bufaransa yakomeje ako kazi nubwo tuzi ko hano ino mu Burayi kugira ngo winjire uri umwimukira kandi w'umwirabura si kimwe n'umuntu ukavukire ariko Martin yashoboye kwinjira muri televiziyo y'Abafaransa akomeza akazi ke bigaragaza ko n'abayobozi ba TV5 y'Abafaransa baramushimye
Ali Yusufu mugenzi umunyamakuru wakoranye na Martin Mateso dusezeraho uyu munsi ndagushimiye cyane ku bwa kakanywaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Pastor
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS irasaba ibihugu gukuraho akato byari byarashyiriyeho u Rwanda kubera icyorezo cya Marburg inkuru irambuye Eric Bagirubusha
mu kiganiro ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryahaye abanyamakuru kuri iki cyumweru bari kumwe na Ministeri y'ubuzima mu Rwanda bagaragaza uko icyorezo cya Marburg gihagaze bavuze ko mu minsi 6 ishize nta bwandu bushya bwabonze kandi ntawe cyahitanye Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ukuriye ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi ryita ku buzima yavuze ko ibi byose byatewe n'ingamba zashyizweho na leta y'u Rwanda gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa uyu ni Bwana Sabin Nsanzimana ministri w'ubuzima mu Rwanda asobanura uko virusi ya Marburg ihagaze mu Rwanda
turi kubona ibipimo byiza byaho icyorezo cyerekeza tumaze hafi iminsi 6 ntawanduye iyi virusi ugaragaye mushya ndetse n'abitaba imana ntawe twabonye muri iminsi 6 ishize bigatanga ikizere nubwo icyorezo kitararangira ariko bikanatuma dukomeza imbaraga zose kugira ngo haba hakiri icyuho haba hari umuntu umwe cyangwa wahuye n'urwaye tutaramenya tube twabasha kumugeraho bityo tugere ku ntsinzi mu buryo budatinze
Bwana Tedros ukuriye OMS yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyo ntambwe ariko by'umwihariko asaba ibihugu byari byarashyize u Rwanda mu kato kurukura kuri uwo murongo ishami rya OMS rivuga ko bitabaye ibyo bishobora kwangiza ubukungu bw'u Rwanda
I would also like to reiterate that based on a risk assessment
Ndashaka gushimangira ko dushingiye ku byagenzuwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima risanga akato kashyizweho mu by'ingendo n'ubucuruzi katagikenewe kandi gashobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda nta kindi bishobora kutuzanira mu bukungu n'ingendo nta kindi mu by'ukuri natindaho uretse iyo ngingo hari bimwe mu bihugu byumvise iyo nama ariko ibindi byashyiriho akato u Rwanda mu by'ingendo n'ubucuruzi byagombye kwisubiraho
those countries to reverse those restrictions
Bwana Tedros muri urwo rugendo rwo guhangana na virusi ya Marburg yashimye abafatanyabikorwa bafashe ya mbere kuko u Rwanda hafi ndetse na OMS yizeza ubufatanye ko buzakomeza
OMS izakomeza gufasha leta mu gushaka igisubizo dufatanije n'abafatanyabikorwa bacu twatanze inzobere mu bya tekiniki n'ibindi bikoresho mu kurwanya iki cyorezo. Ndashimira by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza ku nkunga bateye OMS n'abandi bafatanyabikorwa.
Bwana Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yanasabye abaturarwanda kudaha akato abakize virusi ya Marburg, anongeraho ko bazakomeza kubaba hafi bakurikirana imibereho yabo.
Gukira indwara nyine buri wese ashobora kurwara indwara iyo yose, ariko gusubira mu rugo abantu bagatangira kuvuga bati uyu nguyu yarwaye iki n'iki, turabirwanya cyane. Ahubwo tubafashe, tunabegere mu kazi, ahandi no mu ngo, aho tubana nabo mu miryango, aho tuzi, kugira ngo bumve yuko igihugu twese n'umuryango nyarwanda ndetse n'ababa mu Rwanda twese tubashyigikiye, kuko baciye mu bihe bitoroshye, ariko tuzakomeza kureba mu buzima bwabo. Hari n'abatarakira n'ibisigisigi cyangwa virusi yabashegeshe, ariko hari n'abatarigeze bagira ibimenyetso bikomeye, bahise umubiri wirwanaho, bafashwa kuba bayitsinda mu mubiri wabo.
Kugeza ubu virusi ya Marburg ntigira umuti yewe nta n'urukingo mu guhangana nayo, uretse kuvura ibimenyetso byayo nk'uko byemezwa n'inzobere mu buvuzi. Mu Rwanda kuva virusi yamenyekana imaze guhitana abantu 15 abakirwaye n'abantu batatu gusa, mu gihe abanduye bose hamwe bagera kuri 62, hakize 44 nk'uko bitangazwa na OMS ndetse na Leta y'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu byafashe ya mbere mu kohereza inkingo mu Rwanda zo guhangana n'iki cyorezo. Iri kandi no mu bihugu byafashe ingamba zikakaye ku bagenzi bava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi abana b'abakobwa bakomeje kugurishwa muri Tanzania bajyanywe kugirwa abagore, ababyeyi babo babigiramo uruhare kubera ubukene. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, magezweho na Thierry Vendayishimiye.
Naho atakintu cyabaye mu gihugu ndo bamwe barucya baguma bavuga nyine ngo ndiyimara
nibironyorohera gushika yo nyamurutana.
Ayo marira n'agahinda nayabigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania, bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu, bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya, kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbona impaye Audrey, umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19, ava muri komine Giharo, intara ya Rutana. Ni umwe mu bakobwa abakunzi b'Ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba, aharindiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uko niko byatanguye.
Kiharaje umugabo wa Tanzania batana na n'undi wahaya Gitanga. Umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yoja kwimuka Itabora kurongorwa. Bacha bamubwira ati rero mubyeyi twe twagomba umukobwa aja kurongorwa Itabora. Ati ni twebwe tumuke nei mama gache amahera ibihumbi 500 by'amarundi ngo nagashimu wene araje kurondera abakobwa nyina twatwaye turi babiri.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi, umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe c'isaha 10 z'ijoro, bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cha Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa.
Aje wacyo bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa atwara kuyimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo cye cyantangura kwa mama chapuka ati nugenda ndazi ngo ntangora nuzogirira ayo champugati je kweli ntakuntu ndoza kurongorwa ku muntu ntazi kandi nuwa mugabo ari kya mbere ndamubonye je kweli by'amahera babivugana bukebuke na je ntumva je simenya yuko baba barabahaye amahera je nta namakeyo ampaye rinda byase ba mama ni bene bakumye bambwira ati genda.
Uwera batwaye bumva avuga ko niyabashikana muri Tanzania k'umukobwa umwe ahabwe inka 15. Abo bigeme mu kubatwara nta bibaranga baba bafise. Ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu ibyo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira n'impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza kuzoba mu buzima bwiza bwo kugendera mu miduga ku makinga no kujyama ku matera babihendeshwa nk'ubuzima bwa kazoza. Prosper Budunya n'umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka ibiri ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengegwa no kubona udomo rutoki kuri mu rugo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora none wogira gute
ega umutekano uva mu gihugu
ega naho mushikirizo ubutungane ubutungane bwo acavuga ngo barambeshira bikabigeza
birambabaza cyane
twe turiko turasaba igihugu ko cyo dutakira dufasha ntihagire umwana asubira kuzimira bagashobora kudibira hariya ku muragarazi uwo nawe tuzobona ari karakora iyo misiyo yaha tumufashe tukamuha abajejwe umutekano bazoteze kumufata bongere bamuhane
ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere y'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazo kwa bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stam gifasha abo bana natahura ibiriko biraba kubigeme babarundikazi arabyo urugero biriko
tabona yuko haza nk'abana benshi barenze tusanga biraturengeye ejo haje abana batanu no munsi haje abana bashika hafi 10 gyari haje abana bashika 40 gaburende ntibasibakuza misi yose yarenze yababaje cyane nk'umubyeyi abwira umwana ngo genda wubake ku muntu atazi atazono kwigera abona n'umunsi warimwe ico twosaba abo bavyeyi uko boza baritonda bakihangana batarindiriye yuko baja kudandaza abana babo.
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda keshi navyitegeje nk'umuvyeyi navyaye byambabaje kubona igihugu cyacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi bakoje sanga bagiye kubakana n'aba Tanzania iyo bashitse rya turumva ko bagira ibibazo bikomeye bo bantu cyano bahanura n'ukuri bovayo bakavibu ibujimo kadibona cyo no saba leta y'u Burundi nuko twosaba yuko abavyeyi badafisa mi koro yo gukurikirana ababana neza yuko leta yogira ikintu yoshiraho cyobafasha kugira ngo abana bagume hafi y'ababyeyi ntibagumeza kugore ko mico bibuki Tanzania.
Niyongere Charlotte n'umukenyezi arongo yabandi ku mutumba bikobeheze ne gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango myinshi yabimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
N'ukuri abo bantu barasambura ingo cyane gose bajya kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaya amahera. Kuranza umwana barakubwira ko bamuhaye 140 sikuri barababaye mugabo natwebwe abavyeyi bo mu gihugu cy'u Burundi twese dufise ubwo bukene kandi twokwigarukana ko umutima w'ubuvyeyi nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane ndetse no kwihebura nkabona yuko igihugu mu minsi kitazaba gifite kazoza kubera abo bana ari bato batariko bariga n'amashuri nkabona ko iterambere zotugora mu minsi.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania bishiye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanije n'igisata cyawo nikijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akabo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ibyangombwa bibaranga icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero turatera kamo n'abavye yi nabajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusangi kugira ngo bazere bafasha muri ico kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazi wahugo kuja kurongogwa mu gihugu cha Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu cha Tanzania nka Rumonge, Makamba, Harutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga.
Urakoze Thierry Vendayishimiye tugeze ku rubuga rw'imikino mu Burundi nyuma yo gutsinda imikino ine kuri ine mu ijonjora rya mbere ry'imikino ya Basketball Africa League ikipe y'Urunani igeze ku kiciro cya kabiri. Desiratungimana
kuri no w'Imana ni urunani rwakina urukino rwa nyuma au gwatsinze umugwi wa Gendarmerie Nationale Basketball Club wo muri Madagascar ku munota 12:56 kwabaye urukino rwa kane urunani rutsinze mu nkino zine rwategerezwa gukina inyuma yo kubona ayo manota 8-8 umugwi urunani waciironka uburenganzira bwo kuzitabira inkino z'amajonjoro ya kabiri yiswe Elite 16 izo nkino atagihindutse nkuko tubisanga ku rubuga rw'ishyirahamwe rya basketball muri Afrika FIBA Afrique bitekanijwe ko zizotangura igenekezo rya gatanu gushika rya 17 z'ukwezi kwa 11 igisagara cha Abidjan muri Côte d'Ivoire nico cyonyene kimaze kumenyekana ko kizakira izo nkino mu kurindira ko imigwi imenyeshwa ahandi zokinira Elvis Hakizimana icegera cyo menyereza w'umugwi w'urunani inyuma y'izo nsinzi zine kuri zine arerekana icyabafashije gushika kuri izo nsinzi
twarubatse ekipe gushasha harabo twagutse dufise twatanguranye saison régulier ibujumbura n'ama playoff yongeye ko amaherema abiraje kuhanforsa ayo maherema rero yongerekana mu gihe bikenewe yuko amaposta mwamwe aba hanforse rero ayo maherema yaje twasanze ahuye nibyo dushaka n'ukuvuga ya muri création ya jeu ya mu ku carte cyangwa muri défense kuronka aba mu pivot akomeye ashobora gusunikana ashobora kudufashia abahobo mu intimidateur even iyo profil twa dukeneye kandi ona yuko byagenze uko nyene ama bahuye nabo tuma dufise bica bituma ekipe imera neza
uwo mumenyereza aremeza ko akazi kabaraririye muri Elite 16 katoroshe ariko ko bagiye kwitegura Desiratungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi ishigaje imikino ibiri mu itsinda ryayo mu majonjora yo gushakisha itike y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu Jean-Claude Munyandinda.
Abo nabari bagize itsinda rya muzika rya Orchestre Mara aho bagiraga bati dusanze ari ngombwa ngo turate Amavubi ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru natwe hano ku ijwi rya Amerika dusanze ari ngombwa ngo duterere akajisho muri ikipe dushungure dushyire ku gipimo turebe ingano y'amahirwe yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu u Rwanda rusigaranye ikipe iherere mu itsinda rya kane mu matsinda 12 agize amajonjora ya nyuma yo gushakisha itike yo kwerekeza muri Maroc mu mpeshyi y'umwaka utaha ahazabera imikino y'ikiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Coupe d'Afrique des Nations Cannes usibye Amavubi y'u Rwanda andi makipe ari muri ritsinda rya kane ni Kagoma z'indashyikirwa za Nigeria intarangwe za Benin n'abafozi ba Mediterane ikipe y'igihugu ya Libya mu cyumweru gishize ikipe y'u Rwanda yongeye kugarura akajisho ubwo yatsindaga Benin ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino wo kwishyura ahuje amakipe yombi kuri Stade Amahoro i Remera iyi nsinzi abantu benshi ntibari bayiteze kuko nta minsi itanu yari ishize Benin yagiye u Rwanda ibitego bitatu ku busa umwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru akaba umunyamakuru w'imikino kuri radio na televiziyo dis mu Rwanda Kazungu Clever arasanga urugamba rwo kubona itike ya kane rugikomeye ku basore b'Amavubi kuko bigisaba imibare y'amahurizo
urakoze Claude Munyandinda ikipe y'igihugu Amavubi gutsinda Benin byari bikenewe ariko imibare iracyagoye kuko gutsindwa na Benin match ibanza byadushyize mu mibare ikomeye cyane iyo dutsinda Benin mbere cyangwa tukanganya nayo tukaba dufite amanota 6 byibura byari kurushaho koroha ariko Amavubi arasabwa gutsinda Libya akagira amanota 8 yaba byiza Nigeria ikaba yatsinze Benin noneho mwaci yo muri Nigeria u Rwanda ruzaba rusabwa kunganya ariko nabwo ari ukureba uko byagenze hagati ya Libya na Benin ari Benin isabwa gutsinda gusikagira amanota 9 kuko twebwe niyo twatsinda Libya tukanganya na Nigeria twagira amanota 9 icyo gihe bareba guhura kwanyu tunganyije amanota Benin niyo afite amahirwe yo kujya muri kane imibare yacu rero iracyagoye cyane
Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika i Kigali
ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu ntare mwakoze kudutega amatwi dukomeje gahunda yo gushigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi urupfu rwica umusaza ruba rwishe umuhanuzi mu gusezera kuri Martin Mateso umunyamakuru w'umunyarwanda wabaye indashyikirwa kubera ko yari n'umuhanzi waririmbye urukundo akarwimakaza mbasezeyeho kuri indirimbo ye Bibiana iririmbwa na Emmanuel having shuti umunsi mwiza barikumwe na Venuste Nshimiyimana
Bibiana Judia